Mana nyakumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mwiyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu na FM 88 n'ibice bitatu. Inshuti zacu mwiriwe neza. Ni Diane Nahazwe abaramukije
na Fideni Yongabo.
Burundi bwiteguriye gushiraho amategeko ashobora kuzotuma ibyayura mutwe bigabanuka mu rwaruka.
Mu kuvuga no munsi hari dusanga twita ibyayura mutwe bikoreshwa ngaha mu Burundi mugabo bitabujwe n'amategeko mugabo biriko bironona amagara y'urwaruka.
Uni Albert Mbonerane numwe mubagize urunani rw'amashirahamwe yabaharanira amagara y'abantu mu gihugu cy'u Burundi yemanga yuko ikibazo cy'ibyayura mutwe mu rwaruka mu Burundi kihari. Senare mpuzamakungu mpanavyaha CPI yemeje ko Bosco Ntaganda yahoze atwara umwe mu mirwi yarwanya ubutegetsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagirwa n'ivyaha 18 vyose yagirizwa. Umwungere wa Ekleziya Katolika Papa Francisco atabariza abimukira bahohoterwa bagerageza kuja iburaya bavuye muri Afrika. Idonido y'amakuru yose duce ku masonga ni mukanyi sase mugume ku maradio yanyu. Mwongere muyumvirize kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Tuyahere muyavugwa irya nino ku isi na mugenzi wacu Fidel Niyongabo. Fidel,
murakoze Diane. Inyuma y'imyaka ine y'ibiganiro amasezerano yo gushyiraho akarere k'uruja n'uruza atantambamye mu by'ubudandaji kagizwe n'ibihugu 55 byo muri Afrika yarashyizwe ko mu kwezi kwa gatatu. Ibyo bikaba byatumye haba inama y'umuryango w'ubumwe bwa Afrika yo gutanguza icyesa ako karere ku munsi w'Imana mu gihugu cya Niger. Igihugu cya Ghana nicyo cyatowe kwakira icyicaro gikuru cy'inyubakwa ijejwe ako karere. Ibiganiro byo ku munsi w'Imana byari byerekeye ukugenda ako karere kazokora. Hari icyizere ko akarere kuruja n'uruza atantambamye kagizwe n'ibihugu 55 byo muri Afrika kazofasha kongereza ubudandaji muri Afrika. Perezida w'igihugu cya Misiri Abdel Fattah al-Sisi ayoboye umuryango w'ubumwe bwa Afrika ku rwego rw'abakuru b'ibihugu yatangaje ko amakungu ariko akurikiranira hafi biriko bibera muri Afrika. Atangaza ko uruja n'uruza atantambamye muri Afrika mu by'ubudandaji bizotuma abanyafrika bisununura mu byerekeye ubutunzi no kubaho neza. Yamara bitegereza ibintu bavuga ko impingi kiri ndende muri Afrika umuntu agereranije n'utundi turere two ku isi. Abahinga mu byerekeye ubutunzi bavuga ko hakiri inzitizi zikomeye. Izo nzitizi zirimo amabarabara n'amayira ya gari ya moshi mabi. Ibice binini bya Afrika bikirangwa n'uruhagarara na ruswa yatumye akarere ka Afrika kaguma kari inyuma y'ibindi bice byo ku isi. Bitegekanywa ko amatagisi azovanwaho ku bidandazwa nka byose bizocuruzwa mu karere ka Afrika. Ibyo bivuga ko bizokongereza ubudandaji mu karere ka Afrika ku rugero ruri hagati ya 15% na 25% mu gihe atari icyakure cyane. Abagwanyi bo mugwi Al-Shabab muri Somalia bisha abantu 18 kuva ku munsi wa gatatu w'indwi iheze. Abagwanyi ba Al-Shabab bisha abantu 4 mu gisagara cha Jamame ku munsi w'Imana gatoyi. Inyuma ku mucamanza muri sentare y'uwo mugwi atangaje ko bagiwe n'ivyaha bagirizwe. Bararashe abagabo babiri bagirijwe ko ari abasirikare ba leta ya Somalia n'umupfasoni yagirijwe ko asumira urusaku igihugu cya Kenya. Abarwanyi ba Al-Shabab bavuga ko uwo mupfasoni afise imyaka 20 yitwa Ikra Abdi Aden. Mu nyuma yaho umwana w'umuhungu w'imyaka 18 yitwa Nur Baka Jirow yishwe atewe amabuye yagirizwa ko yasambanije ku nguvu umwana w'umukobwa w'imyaka 16. Yamara Jirow avuga ko imibonano mpuzabitsina n'uwo mukobwa yabaye mwumvikano. Yamara mucamanza w'umugwi Al-Shabab yatangaje ko akwiriye igihano cyo gupfa kubera yari yubatse ico gihe. Ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye abagwanyi ba Al-Shabab barishe abagabo batatu bagirije ko ari abasirikare ba leta ya Somalia mu gisagara cha Kurtu Nuare mu ntara ya Lower Shabelle. Ku itariki zitatu n'itariki zine umurwi Al-Shabab warishe abagabo 10 mu bisagara vya Haga na Salagle mu manuko bwa Somalia. Umugwi wagirije abo bagabo kubasumira urusaku leta ya Somalia, leta ya Kenya n'ibiro bijejwe iperereza vya Amerika CIA. Abishwe bose bagiwe n'ivyaha mu masentare ya gisirikare y'umugwi Al-Shabab. sentare za Al-Shabab ntizemerera abashingwa manza kuburanira bagirizwa ivya Al-Shabab ntiyatanze impamvu y'igitigiri gitera ciyongera c'abantu bicwa yamara uwo mugwi wagirizwa ibitero bitari bike vy'indege waragizwe ko ibitero bitari bike vy'indege z'ingwano za Amerika mu myaka 2 n'igice irangiye. Papa Francis yarasabiye ku munsi w'Imana abantu bishwe ku munsi w'Imana n'amabombe yatewe mu kibanza cari gifungiwemwo abimukira mu gihugu ca Libya mu ndwiheze. Yasavye ko hashigwaho uburyo bwo gufasha abo bimukira kugira ibintu nk'ivyo ntibisubire kuba. Igitaro c'indege z'ingwano mu kibanza cari cafungiwemwo abimukira benshi muri bo abanyafrika ku mugwa mukuru wa Tripoli wa Libya Tripoli. Ico gitero cabaye ku munsi wa kabiri w'indwiheze cahitanye abantu batari bake abandi batari bake barakomereka. Papa Francisco avuga ko amakungu adashobora gusabira ku bintu nk'ivyo yongeye asaba gusabira abo bose bafatiwe mu bitero biherutse kuba mu bihugu vya Afghanistan, Mali, Burkina Faso na Niger. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mushobora no kudukurikirana kuri Facebook no kuri site yacu wezitatu akaburungu radio yacu vo@akaburungu.com. tubandanya makuru tubafitiye hirya no hino. Igihugu cya Ethiopia kizorungika abantu 50,000 gukora muri Emirati Arabu Uni. Iyo nkuru yatangajwe n'umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed uno munsi ku wa mbere. Ni mu gihe Emirati Arabu Uni iri kwirondera kwagura igihagararo cyayo mu karere ko mu ihembe rya Afurika. Umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed avuga ko igihugu ciwe gifise imigambi yo mu gihe kiri hafi yo kugabanya ubushomeri mu gihugu hamwe no gutorera inyishi igitigiri gitera ciyongera c'abantu barondera akazi mu gihugu. Itangaje ko umwe mu migambi yo mu gihe ca vuba ari ukurungika abakozi bafise ubuhinga mu bihugu vyo mu mahanga. Abiy Ahmed yarondeye kugurura amasoko y'igihugu ciwe ku mitaya y'abanyamahanga kuva ashise ku butegetsi mwaka uheze. Yatangaje ko hisunzwe amasezerano igiye guciwe cagiranye na Emirati Arabu Uni abakozi 50,000 bazorungwikwa muri ico gihugu mu mwaka w'amafaranga w'2019 n'2020. Amenyesha ko ibiharuro ibiganiro biriko biraba kuvyerekeye kurungika muri ico gihugu abakozi 200,000 mu myaka 3 yimirije. Abo bakozi bazoronswa karyo ko gukarisha ubwenge mu bisata bitandukanye harimwo gutwara imodoka no mu gisata c'abaforoma. Umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed avuga ko ivyo bizotuma imishahara n'ubuhinga bwabo vyiyongera. Avuga ko igihugu ciwe kizohakura inyungu ku bakozi bakiri bato bazoba bafise ubuhinga bakuye mu mahanga.
Harakoze mugenzi wacu Fidel Niyongabo kuri ayo makuru avugwa igihe nahejeje kudushikiriza. Ijwi rya Amerika mubandanya kumva mu Kirundi no mu Kinyarwanda isamira na Washington DC. Mukayumva kuri internet wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave. Amakuru tubafitiye tuyabandaniriza mu kanya mu biyaga bigari. Tuhere mu vy'ubutungane mu karere aho sentare yungururizwamo imanza mu Rwanda kuri no wa mbere yongeye gusasa mu rubanza ubutungane buregwamo Colonel Latome Byabagamba na bagenzi biwe ku vyaha vyo kwankisha abanyagihugu ubutegetsi. Raporo ya muganga ku ngwara ya Sergent François Kabayiza yakuruye impaka yakuruye impaka ndende zatumye urubanza rwegezwa inyuma. Eric Bagire ubusa mu gihugu cy'u Rwanda yari mu rukiko.
Raporo ya muganga yakozwe ku burwayi bwa Sergeant François Kabayiza wari umushoferi wa General Frank Rusagara niyo yihariye impaka zose mu iburanisha rya none. Mu iburanisha riheruka urukiko rw'ubujurire rwari rwategetse kukuriye gereza baregwa bafungiwemo ashyikiriza Kabayiza muganga akamupima yarangiza agakora raporo igaragaza uko ubuzima bwe buhagaze kandi akaza kuyisobanurira umucamanza. Maitre Milton Nkuba wunganira Sergeant Kabayiza yabanje gusaba ko Dr. Captain Ernest Ndahayo uvura mu bitaro bya gisirikare Kanombe wakoze raporo atagira icyo ayivugaho. Yavuze ko atabonanye n'umurwayi kandi ko atari mu bakurikirana uburwayi bwa Kabayiza asaba kwisobanura bye byababisubitswe. Kapiteni Faustin Nzakamwita uhagarariye ubushinjacyaha yavuze ko ibivugwa n'ubwunganizi bitatuma muganga atunga kuko atari bwo bwamutumije. Yavuze ko abashinzwe kujyana Kabayiza kwa muganga bamusabye kumutwara arabyanga kandi ko Dr. Kapiteni Ndahayo afite dosiye ya Kabayiza kuva mu 2014 kugeza ku munsi wa nyuma aheruka kwivurizaho. Akavuga ko Kabayiza n'ubwunganizi bafite ibyo bashaka guhisha. Biratangaje kumva ubushinjacyaha buvuga ko Kabayiza yanze kumujyana kumuvuza kandi ari kurukiko rwa rwabitegetse. Turasaba ko muganga ntacyo yayosobanura. Urwo ni uruhande rwunganira uregwa. Uwakoze raporo rahari, please nturi umwe expert mu buganga, umunyamategeko ureko wayikoza yisobanure, harimo terme technique z'abaganga. Ayo ni amagambo umucamanza akishikisha uwunganira Kabayiza. Nyuma yo kwiherera kanya gato, umucamanza yasabye Dr. Captain Ndahayo gusobanura ibikubiye muri raporo yakoze ku burwayi bwa Kabayiza. Yavuze ko amaze kumenyeshwa kuregwa yanze ko bamujyana kwisuzumisha yiyambaje inyandiko zo kuva mu 2014 Kabayiza yivurizagaho kugeza ku munsi wa nyuma aheruka kubonana na muganga. Yemeza ko yamuvuyeho rimwe muri iyi minsi yose kuva yagera muri gereza. Yavuze ko yasanze Sergeant Kabayiza afite ikibazo cyo gutakaza imbaraga mu ngingo z'umubiri hafi ya zose, afite virusi y'umwijima wa hepatite B n'ubuvuduko w'amaraso ukabije. Dr. Captain Ndahayo yavuze ko izo ndwara zivurwa zigakira cyangwa umurwayi akazigenda anafata imiti. Umucamanza yamubajije uko abona ubuzima bwa Kabayiza muri rusange, yasubije ko bumeze nk'ubw'abandi barwayi bose barwaye izi ndwara kandi ko bitamubuza kugira icyo akora gereta imirimo y'ingufu. Urukiko rwamubajije niba Kabayiza yakurikiranwa ari mu bitaro cyangwa niba yakurikiranwa ataha. Muganga yasubije ko ibimenyetso agaragaza yajya mu bitaro ari uko yarembye. Maitre Nkubumwunganira akavuga ko n'ibisobanuro by'uyu muganga bitari ngombwa mu gihe cyose yemeza ko atabonanye n'umurwayi. Yavuze ko ahafungiye Kabayiza nta bubasha afite bwo kwanga kujya kuvurwa, ahubwo ko bashatse kumujyana mu bitaro bya gisirikare bya Kanombe. Abasabye kumujyana mu bitaro bya Ndera akunze kuvurirwamo barabyanga. Yavuze ko kuba ubushinjacyaha bwarahitiyemo uregwa kuvurirwa i Kanombe nabyo biteye ukwibaza, akabibona nk'ubushake buke. Akibaza icyo raporo ya muganga Kapiteni Ndahayo yabikemura mu gihe idasubiza ibibazo by'urukiko. Kabayiza yavuze ko aburi ukwezi n'iminsi itagera muri 20 ngo arangize igihano, atitira imbere y'inteko iburanisha ati nimwe nteze amakiriro bacamanza. Ati uyu muganga nibwo bwa mbere mubonyeho nta na rimwe yigeze amvura nta n'inyungu mfite zo kuryama muri gereza aho kujya kwa muganga. Yavuze ko ibisobanuro bya muganga Kapiteni Ndahayo yatanze byose bibeshya. Kabayiza yabwiye urukiko ko umwe mu baganga bamukurikirana yamwibiye ibanga ko abaganga bafite ubushake bwo kumuvura ariko ko abamutambamira ari abamurinda. Yavuze ko ubushinjacyaha bwategetswe n'urukiko gukurikirana uburwayi bwe butigeze bubikora. Yavuze ko kuva yafungwa amaze kubona batatu bahagwa kubera uburangare bwe bwagombye kubakurikirana. Kapiteni Nzakamwita umushinja yavuze ko abamurinda aribo bagomba kumukurikirana bakamuvuza bitari mu nshingano z'ubushinjacyaha. Yikomye uwunganira Kabayiza ko akoresha imvugo zidakwiye mu rukiko. Kapiteni Nzakamwita abwiye urukiko ko muganga Ndahayo ari ukuriye abavura Kabayiza, bityo ko bisobanura atanga bifitiye ububasha kuko nta n'icyapfa na Kabayiza. Umucamanza yahise yihaniza Milton Nkuba mubuza guhagarika amarangamutima akomeye mu rubanza, anamwibutsa ko ubushinjacyaha ari urwego rwa leta agomba kubaha. Dr. Captain Ndahayo yavuze ko muri raporo yakoze atigeze ashyiraho dosiye y'ibitaro bya Ndera, aho yabaga yicaye General Rusagara mu majwi yo hasi, yakunze kutanyurwa n'ibisobanuro byatangwaga ku burwayi bwa Kabayiza. Kabayiza asubiranye ijambo ati ubufasha simbuteze kuri aba bantu banzana mu rukiko ntanabasha kwigenza, ikibabaza n'uko umuntu aza gusobanura n'ibintu atigeze akoraho. Umucamanza tubwo bazabikurikirana ubwo biri muri dosiye, naho Kabayiza nawe ati cyakora Imana igitabara abayo. Umucamanza yakunze kubuza abareganwa na Kabayiza n'ababunganira kushaka kugira icyo bavuga kuri ubu burwayi kuko ngo butabareba. Maitre Pierre Celestin Buhuru wunganira General Rusagara yafashe ijambo avuga ko agomba kugira icyo avuga nk'umufasha mu mategeko kandi uri muri uru rubanza. Yavuze ko azirikana imbaraga z'icyemezo cy'umucamanza kandi ko kigomba kubahwa n'uwo ari we wese. Yavuze ko ibyakozwe na muganga Kapiteni Ndahayo bitari raporo hakurikijwe uko icyemezo cy'urukiko cyabitegekaga, asaba ko ibitarakozwe byakorwa. Naho Maitre Valerie Gakunzi wunganira Colonel Tom by'abagamba ntiyumvishe ukunaho gusuzuma umurwayi hasuzumwe dosiye yivurijeho. Asaba ko umushinjacyaha yagombye kujya avuga ibyazi kandi yahagazeho, hahise hahamagazwa Kapiteni Kabera ukuriye abazana abaregwa kuburana. Imbere y'umucamanza n'imbunda ntoyo mu bwoko bwa masutere yahamije ko Kabayiza yanze ko bamujyana kwa muganga. Colonel Tom by'abagamba wahoze akuriye abarinda Perezida Paul Kagame we yavuze ko ibikorerwa Kabayiza biteye inkeke, avuga ko nubwo umuntu yaba afunzwe agira uburenganzira bwo kwihitiramo muganga. Yasabye urukiko kwibaza impamvu ababarinda banze ko Kabayiza abonana na muganga wa Ndera, akibaza impamvu umuntu umaze imyaka itanu afunzwe yarahuye na muganga arimo uwo muganga akaba ari usabwa gusobanura iby'ubuzima bwe. Murumu we General Rusagara yatsi ijambo nawe ati Kabayiza utitira ry'imbere yanyu muramuha abantu ngo baribo bajya kumuvuza. Yanenze bikomeye ubunyamwuga bw'abarinda maze avuga ko bahagarikira muganga amuvura n'igihe yaba yambaye ubusa. Urukiko rwakunze kumucecekesha akabyanga maze General Rusagara asoza agira ati ntawuburana n'umuhamba Kabayiza bamufasha ari muzima baramukubita nibo bamugize batya. Urukiko rwavuze ko ruzabifataho icyemezo ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 7 naho hazamenyekana icyemezo gifungura by'agateganyo cyangwa kigumisha mu buroko abaregwa. Barasaba gufungurwa bagakurikiranwa bidegembya kuko bavuga ko bafungiwe mu kato kabaviriyemo uburwayi bukomeye, baregwa ibyaha byo kwangisha rubanda ubutegetsi bo bakabihakana bavuga ko bishingiye ku nyungu za politiki. Akabagira ubusanzwe ry'Amerika i Kigali.
Eric arakenuye tukiri mu by'ubutungane mu karere sentare mpuzamakungu mpana vya CPI lahe mu Burundi yahamije umunye Kongo Bosco Ntaganda ibyaha byose yarakurikiranyweho uko ari 18 ivyo vyaha birimwe ivyaha by'intambara ni 13 ivyagahomera bunwa bitanu yakoreye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo amashama dakiranira inyungu za politike arashima ingingo ya CPI inkuru tubaza mugenzi wacu Londres mu Bwongereza Venuste Nshimiyimana
Mu mwanzuro yasomye yakikijwe na bagenzi be babiri umucamanza mukuru Robert Fremre yavuze ko Bosco Ntaganda yari umuyobozi wubashywe watangaga amategeko yo kwibasira no kwica abasivile mu gihe cy'imyaka irenga 13 Anneke Van Woudenberg wakoreraga umuryango uharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu cy'umanyuro ati watch yakusanyije ibimenyetso yagejeje ku rukiko mpuzamahanga kugira ngo Ntaganda akurikiranwe yatangarije ijwi rya Amerika ko yakiriye neza uri
Pour moi c'était vraiment quelque chose assez émotionnel.
Ndishimye cyane. Niko ko nakoze ubushakashatsi bwimbitse ku byaha byakozwe na Bosco Ntaganda nagiye gutanga ubuhamya ku rukiko mpuzamahanga mpana byaha. Nishimye rero numvise ko ahamwe n'ibyaha byose yarakurikiranyweho uko ari 18. Kuri gye rero ni umunsi w'ubutabera, umunsi w'abahohotewe n'ababuza ababo bahoraga basaba ko ubutabera bukurikizwa. Ariko ni n'umunsi w'ukuri kubera ko n'ukuri kwagiye hagaragara ku byaha byose byakozwe na Bosco Ntaganda n'ingabo za UPC ibyaha byibasiye abasivile
et les troupes de UPC ont commis contre la population civile
Umucamanza mukuru Robert Fremre yavuze ko kuva mu mwaka w'1999 abaturage barenga 60,000 bishwe mu gihe imitwe nyeshyamba yarwaniraga kwigarurira akarere ka Ituri gakungahaye cyane ku mabuye y'agaciro yavuze kandi ko Bosco Ntaganda ubwe yiyiciye umupadiri yari yavanye muri paruwasi ye Anneke Van Woudenberg ngo yari yarabibaje Ntaganda amusubiza ko atigeze amubona
Un chose qui m'a beaucoup touché aujourd'hui, c'est le fait que le juge principal a parlé de la cas de la prêtre
Ikintu cyanshimishije cyane nuko umucamanza mukuru yagarutse ku rupfu rwa padiri Ganalomba umupadiri wa mbere wishwe intambara imaze kwaduka mu karere ka Ituri umupadiri warushaje bafashe bamukuye muri paruwasi ye ya Mungwaru akajyanwa ku cyicaro gikuru cy'ingabo za UPC na Bosco Ntaganda n'abasirikari be bamukoreye yitwa Rubozo mu gihe cy'imisi myinshi nyuma aza kwitwa na Bosco Ntaganda ubwe Bosco yanyibwiriye ko ubu mupadiri atamuzi bose bavugaga ko yari urongotaniye mu ishyamba none uyu munsi ukuri kwagiye hagaragara ko ari Bosco Ntaganda wamwiciye nishimiye ko abaturage ba Mungwaru kimwe nabo muri Ituri babonye ibyo bifuza kumenya ukuri no kubona ubutabera
finalement ils ont maintenant et la vérité et la justice
Bosco Ntaganda yahamwe kandi n'icyaha cyo gukoresha ubucakara bushingiye ku gitsina ni nawe wa mbere bibayeho ukitotongo mu muyobozi w'ishyirahamwe Congolese Support Group rikorera mu Bwongereza yakiriye neza uriya mwanzuro arizera ko uzabera isomo abandi bayobozi b'imitwe irwanira mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo
Tout le peuple congolais nous sommes tellement flattés très contents de ce qui s'est passé Je crois que la décision
Abaturage ba Kongo twese dushimishijwe n'uriya mwanzuro ndahamya ko kiriya cyemezo cy'urukiko mpuzamahanga mpana byaha kizabera isomo abantu bose bitwara mu nyamaswa bagomba kumva ko tugomba kubaho ubuzima kubera ko hari abagore benshi b'abanyekongo bafashwe ku ngufu hari abana bishwe rwose twakiye neza uriya mwanzuro twizera ko uzabera isomo abantu bose muri karakare
Cette décision sera maintenant servie comme de leçon pour tout le monde dans la région
Ibyaha byahamye Bosco Ntaganda byakozwe igihe yari yungirije umugaba w'ingabo za FPLC zari ziyobowe na Thomas Lubanga nawe waje gukatirwa igifungo cy'imyaka 14 mu 2012 kuva uru rukiko rwashingwa dore hashize imyaka 17 Ntaganda abaye umuntu wa kane ruhamije icyaha afite uburenganzira bwo kujuririra iki cyemezo mu gihe kitarenze iminsi 30 itariki yo kuzi kuzamukatira ikaba izatangazwa nyuma. Bosco Ntaganda ufite imyaka 46 akaba yubatse afite umugore n'abana 7 n'umusirikare wabigize umwuga kandi wari ufite ibigwi ku rugamba yarwanye intambara zinyuranye haba mu Rwanda aho yari umusirikare wa FPR haba no muri Congo aho yabaye umusirikare w'icyo gihugu kandi akaba no mu mitwe inyuranye y'inyeshyamba. Venuste Nshimimana, Ijwi rya Amerika, Londres.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanye b'Ijwi rya Amerika. Muntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nari nabiciye ku masonga nkitangura mu gihugu cy'u Burundi ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida bumenyesha ko bifise umugambi wo gushiraho amategeko atuma ugwaruka rutijukira kunywa itabi n'ibindi biyayuramutwe. Inkuru yateguye n'Ijwi Amerika ibifashijwemo n'abanywanyi bayo mu Burundi mwigezwaho mu gihugu cy'u Rwanda na mugenzi wacu Désiré Hatungimana.
Abashikirije ivyigwa kubijanye n'amategeko mpana vyaha muri urwo ruganda rwatangujwe n'urunani rw'amashirahamwe y'abaharanira amagara y'abantu basanga amategeko ahari adahasha bihagije abanywa n'abadandaza ivyo biyayuramutwe. Albert Mbonerane ari muri urwo runani ari mu batanze ikigo.
Amategeko mpana vyaha cyane cyane mbatekuyo mu 2009 ryasubimo rikaba rishasha mu mwaka wa 2017 bagenda bavuga yuko bisunga iryo tegeko ry'ubushinganji bw'amagara y'abantu. Iryo naryo uno munsi turi mu mwaka wa 2019 iryo tegeko ry'ubushinganji rivuga ibyereke ibyayura mutwe ibibujijwe n'ibiki n'iryo mu 1989. Urumva imyaka 30 imaze guhera iryo tegeko ridasubiwe mwo no kuvuga no munsi hari dusanga twita ibiyabira mutwe bikoreshwa ngaha mu Burundi mugabo bitabujwe n'amategeko mugabo biriko bironona amagara y'ugwaruka.
Muganga Tadendi Kumana arongoye umushikiranganji bw'amagara y'abantu avuga ko ibiyabira mutwe bibandanya gutema bitongora mu gihugu. Warongoye umushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya sida aravuga bimwe muri ivyo biyabira mutwe bigisibije.
Hariho urumogi, hariho ibyo twababwiye byitwa heroine, hariho n'izindi twababwiye byinshi mwabyumvise n'izindi bita boost. Ivyo rero turiko turabigwanya dufadikanije n'ubundi bushikiranganji bwa bushikiranganji bw'intwaro yo hagati bwa bushikiranganji bw'umutekano. Turafashanya mu kubigwanya cyane cyane duhagaze mu guhimiriza bene gihugu.
Hari ibindi bifise ubumara nk'ibiyayura mutwe umushikiranganji Ndikumana avuga ko bigiye kubuzwa ugwaruka nk'itabi. Avuga ingene bigiye gukogwa.
Kugwanya kunywa kurenza urugero yaba inzoga cyangwa yaba itabi twarashizeho amategeko. Twarashizeho amategeko nko mu rwego rw'itabi. Hari itegeko ryasinywe mu mwaka wa 2018 rizodufasha ingene twokingira abantu kunywa itabi. Abantu bari mu mazu, bari mu modoka, bari mu buzi, kugira tubuze abantu kunywa itabi ahantu hagendera abantu benshi. Ibyo rero turiko turabikora, iryo tegeko rizodufasha. Hari n'irindi tegeko icyo twokwita protocol sur la vente illicite du tabac. Iryo tegeko ryaraciye mu nama shikiranganji bariko bararitosora kugira ngo twabe ko ryosohoka. Iryo tegeko rero rizodufasha kugira ngo abana bagabanye, kugira abantu ntibanywe iryo tabi, kugira barigabanye bazoriduza ibiciro, bazoduza ibiciro, hanyuma amaze kuduza ibiciro bagabanye n'ingene riboneka.
Iruhande y'itabi hari ibindi leta yifuza kubuza ugwaruka rukiri ruto nk'uko umushikiranganji w'amagara y'abantu abandanya bivuga.
kugwego gw'inzoga naho nyeto ko turashiraho itegeko byo tuma tukingira abana bakiri bato lejeune kugira ngo umujeune ntaronke uruhusha rwo kugenda mu kabare cyane ntaronke uruhusha rwo gukenda mu butike ngo yakikinyogo kwagombye ngo bikunde iryo tegeko rero rizodufasha kugira ngo dukingire abana bakiri bato kunywa ibyo bintu biyayura umutwe cyane cyane kuko abajeune nibo batangura kunywa duke duke amahero ukugasanga nibo basigaye banywa ibyo bintu by'amadroge kuko basanga banyoye bakarenza urugero.
Albert Mbonerane yatanze icigwa kubijanye no kurandurana n'imizi ako karanda kibiyayura umutwe mu Burundi arafise ica saba leta
Nchwe tumwetu wa gira tuti haragezi yuko leta yodufasha kugira ngo ishireho ihinduri yotegeko isubiremo yotegeko mwushikiranga njiba magara wa anu kugira ngo ejo hali abashinzwe umutekano basanze hari umuntu ari karadandaza ibyo biyayuramutwe bitemewe agira ati nisunzira itegeko ibi ntivyemewe hama bakafata ibihano niho umuntu azashobora kugira ati urugamba turiho turagira ruriko ruratera imbere mugwa mu gihe iyo tegeko ry'ubushiranganji bidahinduwe ejo ushobora gufata umuntu bavuze nk'ikintu citwa booster kiriko kirica ugwaruka ugiye muri iyo tegeko ryo mu gihumbi kimwe amajana icenda 1989 ico kintu nta kirimo ufashe umuntu tuyivyiriko urakora ashobora kugira ati none wewe wisunze iki kugira uze kumfata nivyo twagomba ko byohinduka.
Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ruho nyanganda sida busaba barundi kwima amatwi ababwira ko ibiyayura mutwe bivura ingwara abasaba gutumbera muganga naye kubijanye n'ibinyobwa bitemewe n'amategeko umushikiranganje w'amagara y'abantu afadikanije n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu bagiye kuzishira ku rutonde ibizofasha abajejwe umutekano kuzituza burundu.
Eri Desire Hatungimana mu gihugu cy'u Rwanda dusomera inkuru y'ijwi ry'Amerika yateguye ibifashijwe n'abakunzi bayo mu gihugu cy'u Burundi. Mukanya turahana gahindukira ariko imbere yaho Fidel niyo ngabaraza kutwibutsa amakuru avuga ijya hino kwisi.
Twagiye kunyima imyaka ine y'ibiganiro amasezerano yo gushyiraho akarere kuruja n'uruza atantambemye mu by'ubudandaji kagizwe n'ibihugu 55 byo muri Afrika yashitswe ko mu kwezi kwa gatatu ivyo bikaba byatumye haba inama y'umuryango w'ubumwe bwa Afrika y'ugutanguza icesa ko karere ku munsi w'Imana muri Niger. Igihugu ca Ghana ico catowe kwakira icicaro gikuru c'inyubakwa ijejwe ako karere. Ibiganiro vyo kumusubira imana vyari vyerekeye kugena ko karere kazokora hari cizere kwa ko karere kuruja n'uruza tantambamye mu vy'ubudandaji kagizwe n'ibihugu 55 vyo muri Afrika kazofasha kongereza ubudandaji muri ako karere. Ko yende nguru twababwiye ko abagwanyi b'umugwi Al-Shabab bishe abantu 18 kuva ku munsi wa gatatu w'indwiheze. Abagwanyi ba Al-Shabab bishe abantu 4 mu gisagara ca Jamame ku munsi w'imana gato y'inyuma y'uko umucamanza muri sentare y'uwo mugwi atangaje ko bagiwe n'ivyaha bagirizwa. Bararashe abagabo babiri bagirijwe ko abasirikare ba leta ya Somalia n'umufasoni yagirijwe ko asubira urusaku igihugu ca Kenya. Abagwanyi ba Al-Shabab bavuga ko uwo mufasoni afise imyaka 20 yitwa Ikra Abdi Aden. Mu nyuma yaho umwana w'umuhungu w'imyaka 18 yitwa Nur Baka Jiro yishwe atewe amabuye yagirizwa ko yasambanije ku nguvu umwana w'umukobwa w'imyaka 16. Kwenye nguru tuwabie ko Papa Francisco ya sabie kumusubima na bantu bishwe na mabombe ya tewe mkibanza chari kifungiwe mga vimu kila mgevu chari bia munduweze ya sabie ko hashikuwa huburyo kufasha wabimu kila kugiri vimu hivyo ndibi suwire kuwa igitero chindege zingwa na mkibanza chari kifungiwe mga vimu kila benshi muribo abanya Afrika kumuga mkuru wa Libya Tripoli chitero chaba ya kumusu wakabili munduweze kikaba cyahitanye abantu batari bake abandi batari bake barakomereka. Papa Francisco avuga ko makungu adashobora gusabira ku bintu nk'ivyo yongeye asaba gusabira abo bose bafatiwe mu bitero biherutse kuba mu bihugu bya Afghanistan, Mali, Burkina Faso na Niger. Nao Ethiopia ngizorungika abakozi 250 muri Emirat Arabini. Iyo nkuru yatangajwe n'umushikiranganje wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed no Moscow wa mbere. Emirat Arabini iriko irondera kwagura igihagara cyaye mu karere k'ihembe rya Afrika. Umushikiranganje wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed avuga ko igihugu ciwe gifise imigambi yo mu gihe cyo hafi yo kugabanya ubushomeri mu gihugu, mu no gutorera inyishu igitigiri gitera ciyongera c'abantu barondera akazi mu gihugu.
Murakoze Fidela Niongawe kana mwe mwakoze mari muduteze abire nshuti bakunzi yakoze na Fatuma Rimasi Kalala yegeranije amajwi hamwe na engineer Andred bari kumwe muhinga bw'ivyuma Diane Nahazwe nabashikirije ano makuru ku izina rya bagenzi banje mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubifurize kubandanya mururanirwa mu byo murimo mururahajyana ahatajyana harari umwansi.